Radio Ijwi y'Amerika isanganyira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Murundi bifite ya 10.5 ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 98.3 uyu neza nshuti mwese turi kumwe ni Frederic Mulikije yateramije ibiganiro byo kuri isaha ibiganiro tubandanya kubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya Kuri wa mbere hatunganijwe amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakartier mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yaboneho akaryo ko gusubira kwibutsa kwatazihanganira abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze bahohotera abo bajejwe aho gukora icyo bajejwe.
Nagira rero nkebure abatorwa bamenye icyo abatoreye. Ntibabe baza ngo batowe ngo kugira ngo baze baje kuronka imibindi y'inzoga cyangwa ngo baze baje kunyonora iby'abenegihugu.
Inkuru kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afrika ibiyaga binini arimo ukuntu ayo matora atabonwa cyo kimwe n'abagabo hamwe n'abafasoni bo mu ntara mwaro hamwe n'ikibazo cy'umutekano muke n'ubusahuzi mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu Irubavu mu Rwanda turazigara ko mu kanya kari imbere ariko imbere yawo reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa yano hino ku isi
Akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali kifuza intwaro ufata kibanza y'imyaka 3 irongowe n'umusirikare kemera kandi ko Perezida Ibrahim Boubacar Keita kakuye ku butegetsi azosubizwa mu rugo iwe aya makuru yatanzwe n'abatashatse kumenyekana kuri uyu w'Imana mu ntumwa za CEDEAO ziri ku murwa mukuru Bamako umutegetsi muri abo basirikare yavuze ko Perezida hamwe n'abashikiranganje benshi bazoba ari abasirikare aya makuru avuga kandi ko abasirikare bemeye kurekura Perezida Keita kandi ashobora no kuzova mu gihugu mu gihe yoba akeneye kujya kwivuza hanze umushikiranganji wa mbere Bubu Cisse afunganywe nawe mu ikambi ya gisirikare iri hanze y'umurwa mukuru Bamako baremeye ko ashobora gushirwa mu kibanza gicungerewe ku murwa mukuru Bamako ariko ibihugu bibanyi bya Mali bihurikiye mu ishyirahamwe CEDEAO bisaba ko Keita asubizwa ku butegetsi umuhari witwaje ibirwanisho Codeco ukorera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo waremeye akamo watewe na Perezida Felix Tshisekedi ko guhagarika ibitero ku bundi bwoko badacana uwaka umuvugizi wawo Baza Zukpa hamwe na Leta babishikirije ejo ku munsi w'Imana abarwanyi b'umugwi Codeco bava cyane cyane mu bwoko bw'abalendu batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bakunze gutera imihana y'abahema batunzwe n'ubudandaji
Washington ijwi rya Amerika
abanyororo 20 barishwe mu mishamirano n'igipolisi igihe bagira abatoroke mu ibohero muri Madagascar ejo ku munsi w'Imana Ubushikiranganji bwa Madagascar bujejwe ubutungane bwavuze ko abanyororo bateye abajije gucungera ibohero bakoresheje amabuye bongera bakoresha n'inkoho bashaka gutoroka ibohero ry'Farafa Ngana riri mu bumanuko bw'iryo zinga igipolisi n'igisirikare barashoboye gufata 37 muri 80 batorotse mu gihe abandi 20 bishwe abandi 8 barakomereka Ubushikiranganji bwavuze ko abanyororo 31 bakironderwa ibihumbi by'abakora imyirekano muri Byelorusiya barafashe amabarabara yo ku murwa mukuru Minsk ejo ku munsi w'Imana basaba itanga imihoho rya Perezida Alexander Lukashenko uwo mutegetsi yategetse abasirikare kuba amagabo bitegurire kurwanya abatekubire n'ubutegetsi bwiwe yararungitse abapolisi kwirukana abakora imyirekano yadutse inyuma yaho atangarije ko yatsindiye manda ya 6 mu matora yabaye mu ndwi 2 ziheze abatavuga rumwe nawe bavuga ko yabayemwo ubusuma ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryarahakanye ibyavuye muri ayo matora byemeza guhana abanya Byelorusiya bagize uruhara mu busuma bw'amajwi hamwe n'igikenye c'igipolisi kimaze guhagarika abantu hafi 700,000 hano muri Amerika abategetsi batangaje kuri uw'Imana ko hemejwe vyihuta amaraso y'abakize umugera wa corona nk'umuti mushasha wo kuvura uwo mugera umaze kwica barenga 176,000 aha muri Amerika. Ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura no kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA cyemeje iyo ngingo mu gihe Perezida Donald Trump aremerewe n'Abanyamerika bamwidogera ko yananiwe guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Ikigo FDA cyemeza ko ubwo buvuzi ushobora kurwanya uwo mugera n'ingoga no gufasha umurwayi ntasinzikare. Mu gihe hari abarwayi muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu bamaze kuvuzwa ubwo buryo, abahinga bavuga ko bikwiye kwitonderwa kuko bishobora gutera izindi ngaruka ku magara. Ikinyamakuru The Washington Post cyandikira aha muri Amerika cyavuze ko abarwayi barenga 170,000 muri Amerika bamaze guterwa ayo maraso.
Urakoze Aloyize ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mwikomeye abandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 mu Kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu ntara cyatanguriye mu Burundi aho kuri uyu wa mbere hatunganijwe amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakartier. Perezida Evariste Ndayishimiye yagabishije abagiye gutorwa ko nubwo batwara uduce twitwa ko ari duto, abashinzi jisho yemeje ko atazihanganira abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze bahotera abo bajejwe aho gukora icyo bajejwe. Ni nkuru ya Eloge Wilikaneza, umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Umukuru w'igihugu yatoreye ku mutumba avuga ko ku ishuri nshingiro ryahitwa Bububu ku Musama wa komine na Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ahejeje gutora yabwiye amenyesha makuru ko icyamutumye azinduka umuseke ari agaciro h'imitumba n'amakaritsiye kubera ariho umushinga w'iterambere. Perezida Evariste Ndayishimiye:
mu Burundi twaramaze gusezerera intwaro z'igikenye, intwaro wishyiraho, ku buryo rero dutegereza kwitorera inzego none tutazitoye zojaho gute. Rero ubwa mbere ni ishaka ryo murundi wese ategerezwa kuba afise, hanyuma bakamenya yuko ureke gutora hakaza gutora bakeyi uzotwagwa n'uwo wewe utashaka. Mugabaje gutora ari benshi ni ukuvuga yuko uwo mwahuriye ko muri benshi niwaba ari ntungane. Nico gituma nagomba ubwa mbere guhamagarira abarundi bose kwitabira amatora ariyo yose, kuko uranka gutora uburuhiro uwatowe niwe aca agutwara akakurongora kandi ugasanga uri kuri idoga kubera wewe nyene ubugaba bwawe. Nico gituma bose bakumva yuko gutora ari itegeko. Hanyuma turabona yuko umenga amatora y'indongozi zo ku mutumba hari haba bifata minenego. Mugaba kibagira yuko ku mutumba Leta y'u Burundi yamaze gufata kwa ariho hari tutagiterambere mu gihugu. Narabonye yuko muri leta dusigaye dufasha amakoperative tukasahiriza abenegihugu kugira ngo baje ku bikorwa tubahe umutahe wo gutangura ibikorwa. None wumva aho hantu Leta yamaze gushyira inguvu zikomeye baciye bahafata minenegwe. Murumva yuko za nzego bitorera ziriko zirakora uko zishobora kugira iterambere rize biba bisubiye inyuma naho nyene, kuko tudatoye indongozi zikerebutse mumva ko mutumba uca usubira inyuma hanyuma abene gihugu ntibashobore gutera imbere.
Kugira batera imbere, Perezida Ndayishimiye yahanuye yanagabisha abagiye kuyobora imitumba n'amakaritsiye kwitwararika gukorera abo bajejwe kurongora aho kwigira ibiro biteze.
Nagira rero nkebure abatogwa bamenye icyo batoreye, ntibave bibaza ngo batowe ngo kugira ngo baze baje kuronka imibindi y'inzoga cyangwa ngo baze baje kunyonora ivy'abene gihugu. Ubu ibintu byarahindutse, abene gihugu barabona kandi twebwe indongozi nkuru batoye ngo tubarerekere ntituzokwihanganira abazi yuko baba bagiye kwitoza kugira ngo banyonore, kuko mu bisagara turabona ko baranyinyana ku bimenga hari hamajya. Ntibabimenye yuko kuba indongozi si ukurya, ahubwo kuba indongozi ni ukwikorera umutwaro w'abene gihugu ukaba umusuku wabo ukabakorera kugira ngo batere imbere nawe ugire icyo uvuga uti naramariye abene gihugu.
Aya matora y'abajene nama b'imitumba n'amakaritsiye ni yasozere y'uyu mwaka yari yatanguriwe n'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka yo kuba 20 ukwezi kwa gatanu akurikirwa n'abakenguzi mpuza amateka yo kwitariki ya 20 ukwezi kw'indwi guheze ayo yose yatsinzwe n'umugambwe SNDD-FDD uri ku butegetsi aya mbere umugambwe SNL utavugamwe n'ubutegetsi witwaye muri sentare ubahinzi bwizwa nshingiro uvuga ko yatsinze ariko ari yibwa ikirego cyabo nta kuri cyahawe uwo mugambwe kandi wahavuye wanka gutora abagize ibiro bishasha by'inama nshinga amateka wemeza ko amategeko ngenderwa ko y'urwo rwego yahonyanzwe abatorwa kuri uyu wa mbere bategerezwa kuba baba ku mitumba n'amakaritsiye bitozamo babwirizwa kandi kuba bafite imyaka itari munsi ya 20 n'itanu barimo abakandida b'imigambwe hamwe n'abigenga ku mitumba irenga 2600 Burundi bufise umwe wose butorwa kw'abaje inama batanu Eroje Wika neza Ijwi rya Amerika
tukivuga kuri aya matora kandi abakenyezi n'abagabo bo mu ntara ya Mwaro ntibabona kumwe ingene hategwa amatora y'abagize abahanuzi bo ku mitumba n'amakartiye yo kuri uyu wa mbere yabaye mu gihugu cyose cy'u Burundi abakenyezi bidoga bavuga ko barenganijwe mu gihe abagabo bobo bashima integuro yayo inkuru y'Ijwi rya Amerika n'abakunzi baryo mu Burundi tuyisomerwa na Desire Hatungimana umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda
bamwe makenyezi b'imboneza bo muri komine Rusaka y'intara ya Mwaro bavuganye n'isoko ry'Ijwi rya Amerika baridogera umugujijwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara CEPI ko bakuwe ku ntonde z'abitoza mu baje inama bo ku mitumba Victoire Kankindi wo ku mutumba Bunyange muri iyo komine yigana ingene barenganijwe
ari abashoboye gukurwamwo mugabo naho nyene warabona yuko babakuyemo kubera hari ababadodobereje kuko babona ko bashobora kuba ba mbere ku mitumba
badodobereza n'abandi
twaragenda muri sepi tukabaza tuti none uwo muntu mumukuriye mwiki bakaca bavuga bati hari habaza bavuga bati uyu muntu ntitumwemere iyo babonye hariho urwandiko rwaheze ku kidodo n'abajejwe intwari twe twaca tumukuramo uwo rero ntanze akaruro kuwo kuri ne Bunyange muri komine Rusaka uwo mugore yari yemewe cyane kuri uwo mutumba yaratwaye imyaka irenga 10 ushobora yarashoboye kandi ntiyari yiteguriye kurekura ariko twasanze bamukuyemo ari naho bikumbure bijamwe politike ntitubimenye ugasanga bamukuye ko ngo hari hamakemwa bamukema ariko ayo makemwa ntibaronza akanya nabo yuko bayabereka kugira ngo biregure kuko habaye dere yuko abantu bavuga bati uwo mwanya nuwo gutora muraba batwamanitse yuko bari makosa bari kubaha nabikiringo cy'ukwiregura kugira ngo barenganurwe basubire kuri rize ico kiringo nticahabaye rero niko byari biteguwe
ibice 20% by'abakenyezi nivyo biri ku ntonde z'abitoje mu ntara yose ya Mwaro ico gitigiri kikaba ari gito ugereranije n'abitoje muri rusange muri iyo ntara urongoye umugwiseni mu kiganiro hose gutanga yavuze ko intara ya Mwaro izimbere hamwe na Bururi mu ntara zibiri zifise igitigiri kinini cy'abitoje mu gihugu cyose urongoye umugwisepi mu ntara ya Mwaro Cassien nyobe umunsi asigura ko atakarenganyo kabayemwo ahubwo ko ingorane zo kutaba ku ntonde ari benshi zavuye ku bakenyeza ubwabo
je nibaza ko vya bijanye n'ivyo nyine ndukwikengera kuko uravye ntibitaburika ubwiye kuri abafaso ni mu Burundi ndetse no ku isi yose nibo benshi gusumba abashinga ntara kumaze ko n'ubwa mbere bavuga bati nta nko kazi ibiki saki hari mugani baza ko liko birahari mu mitwe y'abarundi kurabona yuko no munsi bitera bija hejuru
ku ruhande rw'abagabo bitoje bobo barashimye ngene ayo matora yatunganijwe
cewa ahubwo ayo matora no mwaka arangiye gose gusunda yahoraho nta wanja nta wangura nta batera ubwoba
igikuru nuko twe twakwirikiranye ku mitumba atangorane yabayemo kandi atabusuma bwabayemo
nubwo umugwiseni utunganya amatora ku rwego rw'igihugu wasiguye ibijanye n'ayo matora aho uvuga ko utora asabwa kwandika abantu batatu aya majwi abakenyezi bavuga ko inzitizi ari nyinshi kuri bo uyo mukenyezi w'imboneza wo muri komine Kayokwe afise amakenga ko amajwi yabo ashobora kutabashikira kumvo zo kutamenya kwandika
twebwe turibwa amajwi abakenyezi benshi ntibazi gusoma no kwandika na cyane cyane abakenyezi bashaje bashobora kubwira umwandikira agacaje kumwandikira watamubwiye twasaba ko CPO dutabara ikaduha abamandateri baturabira amajwi ariko bari bavuze ko bogenda bagasaba ababado bacungerera amatora ariko ntibagira ico babahera
Pierre Claver Kazisa Rongo Eseni mu kiganiro yaherutse gutanga kwa menyesha makuru yavuze ko icyo kibazo ari inkora mutima ku banyagihugu benshi kandi ko gifise inyishu
hari mikiri nuko babamenyesha ko ukeneye umufasha mu kwandika kubera yuko mu gutora bazokwandika hariho rero abashikeneye babafasha mu kwandika abo rero bararekuriwe kwitorera bo nyene umuntu yizigiye kugira ngo agende kwandikira umuntu agiye gutora akeneye umwandikira arari kuriwe kugira ngo yitorere we nyene umuntu yizigiye ngo aze kumwandikira ibi rero senya bifashe gutyo kubera yuko mu biganiro twagiranye n'abene gihugu bavuze bati mu gutora haraho hamwe hamwe aba bantu bavuga bati reka tubandikire mugabo bantu ugasanga ntibabandikiye abantu bababwiye nukuvuga rero ubu twabonye ko byo babyiza kugira ngo umwe wese koko atore uwashaka kandi bamwandikire uwashaka yuko yokwijanira uyu muntu amufasha kwandika
amatora y'abahanuzi bo ku mitumba no mu makartiye atangura kuri uyu wa mbere igihe cy'isaha 12 z'agatondo arangire igihe cy'isaha 10 z'umugoroba ku mitumba 2011 igize igihugu cy'u Burundi abitoje barugwa ku 2563 muri abo abakenyezi bari ku bice hafi 20%. Aya matora akaba ariyo ya nyuma ku kirangaminsi cy'amatora yarateganijwe uyu mwaka.
Tukivuga kandi ku Burundi, Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye asubiye kwibutsa ingingo isaba abakozi bose ba Leta ko mu ndwi zibiri ziri imbere abategetsi bakomeye ba Leta bazotangura gusabwa kumenyekanisha amatungo yabo mu ntumbero yo gutuza ibiturire ruswa hamwe no gusesagura umutungo w'igihugu. Rimwe mu mashyirahamwe yemeje kurwanya ruswa rirashima iyo ngingo. Ni inkuru ya Pierre Claver ni inkuru menshi amakuru y'ishuri ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mongo mu masengesho yo gushima Imana yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu yatangaje ko mu ndwi zibiri ziri imbere abategetsi bose bakuru bakuru bazotangura kwerekana amatungo bafise nk'uko byemezwa n'umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe. Mu gusozera ayo masengesho yaramaze iminsi ine abera ingozi, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko no mu kurangiza amabanga yabo abategetsi bose bazokwerekana amatungo baronse gutyo ubufise ubutunzi budasiguritse azobihanigwe. Abagwanya biturire n'isesagugwa ry'amatungo ya Leta barashima iyo ngendo. Mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika, Gabriel Rufyiri atwara Olicom arasigura ingaruka nziza zo kwerekana amatungo abategetsi bafise bagitangura amabanga yabo.
Nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi budagira insiguro, icyo mutwita mu gifaransa arishisma irisite. Ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu. Ikigira gatatu nuko baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo, ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi, bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa. Ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose, icyo twita mu gifaransa redistribution des ressources.
N'igihe yatangura ababanga yiwe mu kwezi kwa gatandatu guheze, Perezida Ndayishimiye yari yashikirije ko atazo kwihanganira abagibiturire n'abanyonora amatungo ya Leta. Ubushikiranganje bwatanguye gushira mu ngiro iyo ngendo nubwo umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wabwo. Mu mezi abiri aheze abapolisi barenga 15 n'abajejwe intwaro barahagaritswe mu kazi kabo, abandi nabo nk'abacamanza n'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bwitwa Imbonerakure barafatwa barafungwa. Ivyo vyabaye mu ntara za Makamba, Rutana na Cibitoke, aho ndetse abo bagirijwe gusahura no kwiba abanyagihugu bariko barakurikiranwa n'ubutungane. Ishami ya Olicome rigwanya ibiturire ribona ko ari intango nziza.
Tubona bahereye Makamba bakaja ibubanza umengo ni mu Cibitoki n'ahandi hatari hake ku bapolisi mu mabarabara n'ahandi. Turubona neza yuko hariko harafatwa ingingo zituma mu vyukuri umuntu yoshobora gutangura kugira icizigiro. Tugaca rero dusaba yuko iyo ngendo nziza yatanguye yo bandanya umunyagihugu agiye kwitura ubutungane, agiye kwitura inzego z'igihugu, akagenda ziyuko atunganizwa neza tarenganywa
kubera atabanje gutanga ingemo
ntandwe zibiri zari bwahere Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje w'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu yari yasiguriye ijwi rya Amerika ko nabandi batware bajye biturire n'abanyonora amatungo ya leta batazo kwihanganirwa atakura bankunzi
ubu ntavyo gufite nabikihari abapolisi bose aho bariko barakorera bavyumve yuko iki ari gikorwa gitangwe kandi gica kibandana umupolisi wese ajamu asubira mu bintu byo kugiturire cyangwa gukora andi makosa atandukanye acafuta tubaberetse kugira ngo dutanga karorero bavyumve badabamaze kubafuta ubwo bw'ipolisi ubutungane buracaho bandanye ivyabo ni n'ubutumwa buhambaye kujejwe intwaro wese muntu iwawe bya biyoga biyayura umutwe bikiriko biribonekeza bya bitabi n'ibindi byayura umutwe bikiriko biribonekeza cacana bo kumbibe abantu bakiriko barajyana umwimbu hanze ube ubona ibishikiye abambere
abagwanya biturire nabo batengingo nk'izo zifatwe no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu
iyo ngende itanguye yobandanya mu mezi atatu mu mezi atandatu mu mwaka mu myaka itanu turasavye abashikiranganje bandi inzego zindi z'igihugu mu masoko ya leta badandaza n'abakozi ba leta biba amafaranga muri by'amasoko ya leta muri by'ubutare muri byo kushira abakozi ba leta bakosha kamwana wa mama mpinga yanje ibyo byose bihagarare
mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu minsi ya mbere ya leta yenya kwigendera perezida Petero Nkurunziza abategetse batari bake uhereye ku mukuru w'igihugu barasubiza mu kigega ca leta amafaranga bagarukanye bavuye mu ngendo hanze y'igihugu yamara ivyo byamaze umwanya urumero mara aho niho abagwanya biturire n'isezagwa ry'amatungo ya leta bahera basaba ko uwo mugenzo wo guhana no kwirukana abakozi ba leta bafatanye bitonga utoba amavamuhira ya leta nshasha ahubwo kuwo komezwa Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tukwitire mu Rwanda ho bamwe mu banyagihugu mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu bavuga ko bagiramiwe n'ubusuma hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi basaba leta kubakingira kuko batinya ko bashobora no kwicwa ni inkuru yateguwe na Claude Ganza munyamagana umunyeshamakuru w'ijwi ya Amerika
ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano kwazanye inka barazitwiba dusigariraho none umuntu ari mfite ihene nkurura ebyiri samashikisha ejo barazibaze ninjoro mu nzu yazo
kuko n'umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Bweza mu kagari ka Bisizeho mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu arasobanura icyo bene bagenzi be bita kwibasirwa n'abitwikira ijoro bakabiba kandi ubujura bukaba bwisubiramo ku bantu bamwe mu minsi ikurikiranye aba baturage bakeka ko kwibwa kwabo gufite ikindi kibyihishe inyuma nk'uko babivuga
icyo mbona kibyihishe inyuma uko nkeka nuko dutuye turi babiri aho ngaho tukaba duturanye n'abandi baturage basanzwe nyuma yaho akabatwe batoteza nareho nkasanga ari nk'itoteza kuko kugira ngo bikube inshuro ebyiri duturanye n'abandi nkasanga hari igihe nakekamo n'ingingo bitekereza ahubwo
ikibyihishe inyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano mwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu cy'umuntu ari cyo mbere ni icy'umuntu ari cyo yaziraga nuko tugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho ubu ngubu kubona abantu batatu basangiye bava indi imwe baterwa iminsi itatu
aba baturage bavuga ko atari ubujura bisanzwe ahubwo ari n'ubugizi bwa nabi bubibasiye kuko kubagira ihene mu nzu yazo nyuma bagatwara inyama bishobora kuba byari nk'umutego kugira ngo bene zo babyuke nabo bababone urwaho babice
ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano kwazanye inka barazitwiba dusigariraho none umunari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze ninjoro mu nzu yazo ubwo rero kwego icyo twasaba ni ukugira ngo leta dusabe n'umutekano ku bugingo bwacu naho abaturanyi bo turabona badashaka kudutura hano kuko ni amahirwe ziraye nubwo zaraturengeye natwe iyo batubona bazaga kutwica ni ubugingo bwacu y'izo hene batazibaga bari kutubaga icyo twabonye ni ukwishingiza mu bwishingizi bw'Imana cyangwa se tugatabaza na leta kuko ari umubyeyi w'abantu ariko turabona ko natwe bashobora kutugirira nabi isaha ku isaha
nubwo abaturage baterura neza iyo muganiriye ku ruhande bakubwira ko ari ukwibasira ubwoko ingingo ica amarenga y'uko iby'amoko bitavugwa ariko mu mitima no mu ngiro byabanywe bigashimangira ko akiriho
twebwe twarebaga tukibwira ko ari abantu nkatwe yenda ko tuzagenda dushyikirana ariko ibyo bagenda badukorera biragenda bitwereka ko natwe amaherezo bashobora kutwica
cyari bisanzwe nta muntu twagiraga icyo dupfa kuba hari impamvu hari batadushaka nange sinyizi nabona abantu babiri mu mudugudu mu kagari ariko batoteza bikubishire ebyiri nareba kugira ngo bikubishire ebyiri ku ngo rero nkasanga binyubiye umutekano mbona nta umutekano dufite nta namukeye
ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakiri bavuga ko ibibazo by'aba baturage bubizi kandi ko hafashwe ingamba zifatika mu gusigasira umutekano wabo tuyishimiye Jean Bosco uyobora umurenge avuga ko bamwe mu bakekwaho ubugizi bwa nabi bafashwe hakaba hagishakishwa n'abandi baba barafatanyije
icyo nababwira nuko njye ubwanjye nimugoroba mu baturage nabarebye turaganira bashira ubwoba bashira impumu turi kumwe ubuyobozi kandi ikimenyetso twabaha nuko babajura twamaze kubafata bashira impumu rero bashira impungenge turi kumwe nabo kandi nizera ko nta kibazo bazagira turi kumwe nabo nuzashaka guteza ikibazo azafatwa kandi ahanwe nkuko amategeko abiteganya icyo rero twakora no gukomeza tugakaza irondo ndetse tugakomeza gufatanya n'abaturage kurinda umutekano kugira ngo batakomeza kwibasirwa
mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Rubavu hamaze iminsi havuga ubujura bucicyuho ndetse bamwe mu babigizemo uruhare bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwana Habyarimana Gilbert avuga ko ibikorwa byo gushakisha abahungabanya umutekano w'abaturage bigikomeje
ntagiye ubujura butabayeho buriya ubujuri igihe cyose bwagiye bubaho ahubwo icyo cyo tuba tugomba gukaza ni ingamba zo kugira ngo tubukumire muri iyi minsi ni ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'ubundi birakomeje rero abatarafashwe muri iyi minsi barafatwa uyu munsi cyangwa bazafatwa ejo icyo dukeneye ni uko dukomeza kubaka ubufatanye kuri uru rwego
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uyu munsi Veriste Nshimiyimana
ku itariki 24 Kanama mwaka wa 2023 igipolisi cyo mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California ya leta zunze ubumwe za Amerika cyatangije iperereza ku makuru yashyiraga mu majwi umuririmbyi w'icyamamare Michael Jackson yaregwaga kuba yarahohoteye abana b'abahungu akabakoresha ibyamfura mbi igipolisi kirinze kugira icyo gitangaza ku makuru yavugwaga ko amazu abiri Michael Jackson yari atuyemo yari yasatswe umubyeyi w'umwe muri abo bana yatangaje ko uwo muririmbyi yahehese umwana w'umuhungu akamusambanya abakuri iperereza babajije uwo mwana w'umuhungu kimwe n'abandi bana bari baragiye gusura uruhongorerwa Michael Jackson bwitwa Neverland ruri mu mujyi wa Santa Barbara icyo gihe Michael Jackson yari mu gihugu cya Thailand aho yari yagiye gucuranga abinyujije kumwunganira mu mategeko yaragize ati ndizera ko igipolisi kizakora iperereza ryimbitse kandi ritabogamye ibizavamo bikazerekana ko nta makosa nakoze Anthony Pelicano wari ushinzwe umutekano wa Michael Jackson yavuze ko abatanze ibyo birego bari bagamije gutera ubwoba Michael Jackson bamushakamo miliyoni 20 z'amadolari z'akamama ku itariki ya 13 Kamena muri 2025 urukiko rugizwe n'abacamanza 12 abagore 8 n'abagabo 4 bateraniye mu mujyi wa Santa Maria muri California nyuma y'amasaha 32 basuzuma ingingo ku ngingo bemeje ko Michael Jackson wari ufite imyaka 40 gatandatu ari umwere ko nta cyacyo guhohotera abana kimufata cyangwa se kubashukisha ibiyobyabwenge birimo inzoga. Yitabye Imana ku itariki ya 25 Kamena umwaka wa 2009 afite imyaka 51.
Jiti mwese mkundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye mu gakanya bigaruka ingaha. Turashimiye Mokbila adufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe jiti mwese mwadutse amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza.